radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ndabasuhuje mwese, ndi Jeffrey Mutagomo wahikaze mu biganiro tugiye kubagezaho muri aka kanya. Tugiye guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, harakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki. Ikaze mu makuru yacu muri iki gitondo. Amakuru tuyahere kwa avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, leta y'u Rwanda yasubitse igikorwa cyo gushyikiriza Burundi witwa Bukeye Neza Joli w'imyaka 30 ugenza cyabo cyekaho kunyereza amafaranga y'amarundi asaga miliyoni 29. Inkuru dukesha Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyahari rwayoboye iki gikorwa ku ruhande rw'u Rwanda rwatangaje ko cyasubitswe nyuma yaho Bukeye Neza yagerageje kwiyabura agateshwa maze kwikomeretsa amaboko nkuko byasobanuwe na RIB. Uru rwego rwavuze ko uyu musore yarasanzwe afungiye kuri station ya Nyamata mu karere ka Bugesera. Itangazamakuru ryahageze mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu akihavanwa ashyirwa mu modoka ya RIB yahise imujyana ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi uri Nemba mu karere ka Bugesera. Ntabwo itangazamakuru ryari ryemerewe kumufotora ataragera Nemba. Ku mupaka abari bahagarariye inzego z'u Rwanda bahageze mbere y'aba leta y'u Burundi, biba ngombwa ko babategereza. Nyuma y'amasaha abiri ab'i Burundi bageze ku mupaka, bakirwa nabo ku ruhande rw'u Rwanda rwahise rubinjiza mu nzu yagombaga kuberamo umuhango wo guhererekanya ukekwaho ubujura. Bakimara gushyira umukono ku nyandiko, hahise hakurikiraho igikorwa cyo kuzana Bukeye Neza, bahita basubira inyuma batamukuye mu modoka. Nta munyamakuru winjiye mu modoka yaritwaye Bukeye Neza, gusa byagaragaye ko abantu bose binjiragamo batungurwaga. Bike nabashije kubona nuko umusore Bukeye Neza yari yicaye ku ntebe asa n'utanyeganyega. Twabonye abahagarariye impande zombi bavugana mu gisa n'urujijo, twumva bavuga ko RIB ifashe icyemezo cyo kumujyana ku bitaro bya Nyamata. Nyuma y'amasaha nk'abiri abajyanye Bukeye Neza bagiye, hafashwe icyemezo cy'uko intumwa z'u Burundi zerekeza kuri ibyo bitaro. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabwiye itangazamakuru impamvu batatanze uregwa.
Twari twazindutse tugiye gushyikiriza polisi y'u Burundi umuntu wakekwagaho ibyaha, ibyo yari yafashwe biciye muri Interpol. Yafashwe ku byo bita red notice. Red notice ubwo ni umuntu ubushakishwa n'ubutabera. Twaje tugeze ku mupaka w'u Burundi, amaze kubona ko asubijwe iwabo, ndetse bishingiye no ku byaha we ubwe avuga ko yakoze, amadeni yari afite n'ubujura n'amafaranga yari yaribye, yari yaranyereje, yagerageje kwikomeretsa yigira inconscient. Ikihutirwaga n'uko yagombaga kujyanwa kwa muganga, ubungu bameze neza, ariko icyo twavuga n'uko n'ubundi nanakira agomba gusubizwa mu butabera i Burundi.
Intumwa zo mu Burundi nazo zasobanuye uko zamusanze ku bitaro i Nyamata.
Tujye gutora umuntu w'umurundi yagirizwa kuba yakoze icyaha cyo kwiba banki mu Burundi, hamagaca ahungira ino. Twa tujye gutora rero nicyo gikorwa cya cyatuzindukanye. Ntidushoboye kumujyana kuko nk'uko mwabibonye turi hariya, imodoka yari bamuzanye mu bamwambitse minote acagerageza kwikomeretsa cyane. Tubona rero igikorwa cyari cyihuta nuko bacabanza kumutwara kwa muganga. Ubu tukaba tuvuye kumuraba mu bitaro kugira abanze bamuvure, ibizokurikira bazobimenyesha mu nyuma.
RIB ivuga ko uregwa yahawe uburinzi ku bitaro bya Nyamata kugeza igihe azakirira agasubizwa i Burundi. RIB isobanura ko uyu musore yatawe muri yombi tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka ubwo yageragezaga gucikira mu Rwanda, ariko ku bufatanye n'imikoranire ya polisi mpuzamahanga akabasha gufatwa. RIB yumvikanisha ko uregwa akurikiranwa amafaranga y'amarundi arenga miliyoni 29 bikeka ko yatwaye muri banki y'ubucuruzi yakoreraga i Bujumbura. Ntacyo abahagarariye intumwa z'u Burundi zatangaje kuri ibi byaha bikekwa ko Bukeye Neza yaba yarakoze, nta n'ibindi bisobanuro byahawe itangazamakuru ku mpamvu yaba yamuteye kwiyahura. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi America Radio Yany.
Abayobozi b'inzego z'ubutegetsi n'iz'umutekano muri komine ya Kigoma basuye komine ya Nyanza Lac ejo bundi kuwa kane mu rugendo rugamije gukomeza umutekano n'umubano hagati ya Kigoma na komine Nyanza Lac, Mabanda na Kibago. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Turemeye yuko mwebwe muzohindira ino natwe tugahindira hakurya tukasha tubacakirira hagati.
Kama Rais Samia Suluhu Hassani na Ndayishimiye wameziweka nchi vizuri, kwa nini sisi wa chini tuzisimamie haki? Ndio maana tumekuja huku.
Aho hari mu gihe abarongoye komini Nyanza Lake Marigoret Radukunda na Salum Hamis Kari wa district ya Kigoma bari mu nama Nyanza Lake n'abajejwe umutekano bigira hamwe kugena imigenderanire hagati ya Nyanza Lake na Kigoma yobandanye bamyiza gusumba. Abadandaza canke ingenzi zikunze kuja ikigoma zari doze ko ku mpaka wa Kabo na Mugina bakwa mashiringi 10,000 yitwa ko ari igipimo c'amagara y'ujabutse Tanzania. Abatanzania nabo bidoze ko hari inkozi z'ikibi zihungira Nyanza Lake kagaca kabakamizwe n'ingoma. Kukibazo c'amashiringi 10,000 abarundi barihishwa iyo bajabutse Tanzania, urongoye district ya Kigoma Salum Hamis Kari yishu yabagwiza tunga bari muri yo namati.
Nataka ni kuhakikishie tarehe 1 mwezi wa 10
shaka ndakumenyesha ko kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 uyu mwaka ayo mahera sabwa atansiguro itanzwe azofutwa. Nico gituma nazanye n'ujejwe uruja n'uruza muri district ya Kigoma. Uyu munsi ndiko ndavugana na mwebwe nyuma y'iminsi ibiri nzoja kuvugana n'urongoye buhigwe nabandi babijejwe. Ndababaze nti aya mafaranga kubera iki muyasaba abarundi binjiye Kigoma?
Ni mnatoza hii.
Hari kandi abarundi binjirira ku mupaka wa Kabonga Nyanza basiga ibibaranga ku mupaka. Urongoye district ya Kigoma naho nyene yaragize ica bivuga ko
rile kwamba kuna
havuzwe kandi indangamuntu z'abarundi zisigara ku mupaka wa Kabonga Kagunga na mutumye w'umugenzi wujejwe uri ya mupaka kubera ko abarundi babisiga ku mupaka babwirwa ko babisiga canke hari himvu canke barajabuka bati sigirana indangamuntu icemeza ko ngaruka nkayitora nibabe bakigaruka canke babacira amahera bakabura yo bariha bagaca basiga ibyangombwa. Nibyo nyene bigiye gufutwa na kajagari dukeneye. Ku ruhande rw'u Burundi naho abarongoye district ya Kigoma barasabye ko inkozi z'ikibi zihungira mu Burundi kagaca kabakamizwe n'ingoma yaremeye ko bagiye kurushirizaho kurikanura. Muri abo bahungira i Burundi harimo abiyita bakamucape bemeza ko batutumura abarozi bamaze iminsi bagisibije ikigoma. Marigoret Radukunda arongoye komine Nyanza Lake.
Turemeye yuko izo nkozi z'ikibi ataminsi tuguhaye tutazicakiye kanatsinda abo nabasuma nabambuzi nabasambura mu kibano nabasambura abubatse nabahungabanya umutekano. Natwe nk'inzego turi hano turi ijisho ry'umukuru w'igihugu turemeye yuko tutazokwigera tubaha ikibanza.
Abajejwe intwaro n'umutekano ya Tanzania barasabye kandi ko abarundi boja gushinga imitahe yabo ikigoma. Salum Hamis Kari ati tuzoborohereza tubahe naho mukorera. Abatanzania kandi baremereye abarundi ko bagiye kugurisha umuyaga nkuba mu Burundi. Urongoye district ya Kigoma ati vuba cane urongoye Tanzania Samia Suruhu azoza gushinga ibuye rya mbere gico gikogwa igoma mu kwezi kwa kabiri 2024 uwo muyaga nkuba mwinshi uzoba washitse ikigoma. Mu kwa gatandatu gatatu uwo mu mwaka uza sinkeka ko Samia Suluhu na Evariste Ndayishimiye bazoba bagize inama mu ntumbero yo guhanahana umuyaga nkuba yarongeye atumirira abarundi cane cane abimakamba haguca ku kibuga c'indege ca Kigoma kuko hagiye kubakwa ikibuga c'indege kinini kuko Kigoma yahawe amamiliyaridi 58 kugira bagure ico kibuga c'indege kizoca gitangura kwakira indege nini ku ruhande rw'abadandaza b'abarundi bigira Imana Benoit abaserukira mu ntara ya Makamba yasabye ko buhabwa umwanya nabo bakagira inama bakumvikana ukugene bocakira ako kajyo bahawe babanje gukora urugendo shure aho muri district ya Kigoma intara ya Kigoma nizo bihana imbibe mu Burundi basanzwe bari mu citwa Ujirani Mwema muri uwo mubano mwiza abava muri izo ntara bakenera karanga muntu baharese passe kugira bajabu ku mupaka bamara imisi 15 mu ntara binjiyemo kandi atamahera barishe
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika vugira Washington DC tugeza mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho igipolisi gitangaza ko cyataye muri yombi abagize umutwe w'abasebya inzego z'ubutegetsi bakoresheje imbuga mpuzambaga babiri muri bo bari mu ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi mu Burundi inkuru irambuye Eloge Wirikaneja
Bamwe bari babiri n'abanywanyi b'umugambwe rwo ku butegetsi CNDD FDD mu byo bagirizwa harimo kuba barakwiragije ko umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare afungiwe ku imba kwa president Medar Muhiza heruka gutumwa ko akuwe mu mabanga aho yarajejwe gutunganya imirimo mu biro bya ambasade y'u Burundi Kinshasa muri Congo nkuko bushikanganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bwa vyanditse ku rubuga rwa X yari yanigeze kuba umuhanuzi mu biro bya nyakwigendera president Pierre Nkurunziza Kenny Claude Nduwimana yakorera imwe mu mateleviziyo yo mu gihugu hagati bakaba bafashwe mu ndwi zibiri ziheze nkuko igipolisi kivyemeza bombi bahagarikiwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ijwi rya Amerika ryamenye ko wa mbere yahagarikiwe kwe ari kumwe n'undi muntu bafise akabira k'abakongomani imodoka ari barimo ikaba yafatiwemo inkoho yo mu bwoko bwa pistole bari kwibarabara rya Gatumba gerekeza ibuvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ikanugwanugwa ko bari bari kwiba Wakabiri Kenny Claude Nduwimana yafatiwe mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri zone ya Buterere hasanzwe aba yahagaritswe muwe habanje kubisa kwa ryakozwe n'igipolisi yamara nta kintu giteye amakenga cahatowe nk'uko amakuru yo mu muryango n'abanyi yabitwiganiye kuri tariki ya gatatu ukwezi nk'uko amakuru ava mu Buterere yabitubwiye umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yari yamye mu nama n'abanyagihugu n'abajeje intwaro muri iyo zone y'uburaruko bwa Bujumbura bamwe mu bashikirije amajambo bagirije Kenny Claude Nduwimana ko yivanga mu kurwa by'inzego z'ibanze agashaka no gusubirira ubutungane bari bafatiye ku bibazo by'amatongo byayimaze igihe bivugwa muri ako gace amasoko yacu mu gipolisi yabwije ujya Amerika ko bompi bafungiwe mu gashoko kigendereza mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura igipolisi cy'u Burundi cyemeje ko aricyo cyafashe abagabo babiri bagirizwa ibyaha bikomeye birimo ugucafuza inzego z'igihugu biciye ku mbuga nkoranyambaga Umuvugizi w'ubushikanganje bw'umutekano yemeza ko abagabo babiri bari kwisonga ry'akarwi k'abantu bihaye umugambi wo gutyoza inzego Natavyemezo yerekanye Pierre Nkurikiye atanga akarorero k'ubutumwa bwanditswe ku rubuga rwa X mu mpera z'ukwezi guheze igihe President Ndayishimiye yari mu rugendo rw'akazi rurerure rw'indwi hafi zitatu rwamushikanye mu bihugu vya Cuba, Bubiligi, ku cicaro ca New York hamwe no mu bindi bihugu vya Afrika mu gihe hariko hakwiragizwa amakuru avuga ko hariko hategurwa itembagazwa ry'ubutegetsi mu gihugu ubwo butumwa ijwi rya Amerika ryabonye bwavuga ko General Prime Niyongabo umukuru w'igisirikare cy'u Burundi yafungiwe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Pierre Nkurikiye yavugira bushikiranganje asigura ko Medar Muhiza ariwe yabwanditse yikitse inyuma y'amazina mahimbano
Medar Muhiza yanditse inkuru avuga yuko ngo urongoye igisirikare cy'u Burundi bafunzwe cy'amaso ngo bafungwa ngo muri ngo kirimba cy'umukuru w'igihugu mudi neza ko kirimba cy'umukuru w'igihugu atamuna fungiwe kandi muzi ko uwo mubaba avuga ari ku mabanga yiwe ya misi yose ibyo bikandikwa n'umuntu avuga yuko yigeze kuba ari umukozi wa leta mukamumva ko izo nkuru zari izo guteranya inzego batsi ntumbere uko abantu bacanamo abantu bahungabane bavuge ngo biracika biracika
ariko kugera ubu igipolisi ntikiravuga aho gifungiye abagabo basanzwe arabanywanye umugambwe Senda Devdede uri ku butegetsi mu myaka yeze baboneka ku mbuga nkoranyambaga bacokorana canke bifatira mu gahanga batavuganwe n'ubutegetsi bagereranya n'ibihemu umenyesha makuru mu Burundi bonfise niyongera bonako kuba igipolisi kitabereka amenyesha makuru nkuko kibikora ku bandi bantu bagizwa bene ibyaha ariko imenyetso ko bashobora kwegekwa ko ibyaha batazi
bacora ko ariko baraborozwe gufa mu ntumbero yo gufuruguta bijya bintu ujya muvugize ubushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Petero Nkurikiye akunda gukora yerekana abantu ugasanga bariko barafuruguta ibintu ugasanga niremenntanya ejo batanguye kuvuga ko Kenny Claude n'uwo muhiza bakorana mbere n'abandi bantu bose bashobora kuba bafise ico bavuga mu bitariko bigenda neza mu gihugu baba abanye politike cyangwa mashira hamwe yigenga cyangwa imbere no mubamenyesha makuru
Petero Nkurikiye yavuga ubushikanganje bw'umutekano baragabisha abantu bose bakorana na Medah Muhiza cyo kimwe na Kenny Claude Nduwimana ko bashobora gufatwa bagafungwa
abo bose bazi ko bariko bakorana umugambi mubi n'aba bantu bavuga ngo babwira bashyira habona ibintu kumbe no kwambika no gukemeka intebe ishushe abantu cyangwa inzego cyangwa abakiranye inzego bamenye neza yuko amatohoza abandanya uhereye kuri abo babiri Medali Muhiza na Kenny Claude Nduwimana
umunyamakuru niyongere yakoreye ku bibazo by'u Burundi ku myaka irenga 10 akaba azwi nk'umuhinga mu byake ibibazo by'inzego z'umutekano yibaza ko icyabagabo bafungiwe atari cyo bariko bakurikiranwa ko
ibyo bafungiwe uno munsi cyangwa ibyo ariko baragezwa si byo bategezwa kwagerezwa Medali Muhiza cyangwa Claude Nduwimana n'abantu bazwi cyane kubakoranye mu gambwe Senda Defdede bawukoreye bafite ingendo mbere yo gutyoza abandi kubushaka no bagira n'ingendo y'amacakubiri
naye igipolisi cyemeza ko kiriko gikora dosiye kizoshikiriza ubutungane ntikivuga umunsi kanuni bazorengutswa mu Burundi munyororo bari mu minwe yigendereza ashobora kuhaba ikiringo urwego rwifuje kumugumya rukora amatohoza mu gihe abafungirwa mu gipolisi n'ubushobora bw'intwaro batabwirizwa kurenza iminsi 14 batashirwa imbere y'umucamanza eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444991931 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi ry'Amerika leta y'u Burundi ifite gahunda yo kwimura baba mu manegeka mu Gatumba muri komine Mutembuzi mu ntara ya Bujumbura ivuga ko bashobora kubangamirwa n'umwuzure w'uruzi Rusizi abahatuye barasaba leta kubaka urugomero rubakingira inkuru Ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye
Ikigo c'igihugu kijejo gukurikiranira hafi indagurika y'ibihe Ejebu catangarije mu kwezi kw'icenda kwimvurizo banyeshi ku butaka nka bwose bw'u Burundi muri no mutasuro no mu Gatumba adasigaye inyuma kuva ico gihe abanyagihugu bo muri ako karere kamakatewe n'imyuzurira barara ntibuca ivyo bikunyungwa nuko leta izerahebye icyumviro yari yaratangaje co kububakira uruhome rubakingira imyuzurira ituruka ku ruzi Rusizi buri gihe imvura itasuye do brigade do police Anisette Nibaruta arongoye ikigo c'igihugu kijeje guhangana n'ibiza n'isibe yashikirije inyuma y'iryo tangazo rya Ejebu kugo ruhome rutacubatswe
iyo dige nivyo yarasabwe n'abene gihugu ba mu Gatumba tukaba twarimviriye kuyubaka ku mugambi dufitaniye na PNUD ku buryo bungana n'amadorari 350,000 z'abanyamerika uwo mugambi rero ukubaka dige twasanze hari naho atari umuti urama kuko wokubatswe ku gice kingana ibirometero 2 gusa hanyuma rero kugira ngo hakingigwe igice cyose cy'Agatumba byabaye ngombwa ngira ngo ko uwo mugambi usubigwamo
Abanyagatumba bama batewe n'imyuzurira bamwe baba mu mazi n'ubu yasubiriye kudengera n'abari mu bibanza begeranirijwe mu byamarambya Sobele na Kinyinya bavuga ko basa n'abakubiswe n'inkuba bumvise iryo jambo bamirira kure icyumviro cyo kwimurirwa handi
bwebwe twavuye mu Kinyinya cha Kajaga leta niyo yatuzanye idushira ngaha aha bahita mu ruzerefu kera ryari ishamba ry'impongo turubaka kugera n'uno munsi niho tuba none bobo bazoza babona abantu bagiye bahasirimuye bakama bahabakura
abandi bafise equipe de pêche samudiro bera mu kiyaga cha Tanganyika babimuye nkiyo ariya mu misozi bazoba batwimuriyeyo hari kiyaga kizoba kiriyo nasho ne bazoba bafate bagitero bakijane ntibikunda
imvukira za Gatumba zitumva kwimurirwa handi zibandanya gusaba ku ruhome leta yemeye gubakwa kugira bikunde bakingiga imyuzurira ituruka kuri uzirusizi ishirahamwe ry'imvukira za Gatumba zisaniza hagurukiye ico gikorwa zivuga ko zibicishije mu bikorwa rusangi zotanga intererano leta ikazana uburyo ifise ubwo ruhome rwitwa dige rukubakwa ngo yetseri numwe mu bahuri kiye mwishamwe y'imvukira za Gatumba
tumaze kuja hamwe twarabonye yuko gukingira rujya ruzi birashoboka kuko ugiye uraraba uhereye ku kiraro ukagenda urubandanya urukurikira haraboneka aho umuntu yogerageza kurugomerera turonse ni imashini zishobora kugwimba kugira ngo ujya musenyi wabaye mwinshi utuma amazi asesera mu gisagara izo mashini zibonetse tukongera tugakora no kuri iyo nkengera yaho tukahashira ivu kugira ngo tugire ikintu kimeze nk'idigidi gitangira amazi ntisuke mu bene gihugu turibaza yuko uyo muti wotanga inyishu ku bene gihugu
umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ari na wafisi ico kibazo mu minwe yamirira kure ico cyumviro c'imvukira za Gatumba mu kiganiro cyo bashikiranganje ba leta y'u Burundi cyo kwigenekerezo rya gatandatu kuno kwezi kwa 10 Gervendira ko buca yakuriye ingoni kugishitsi abanyagatumba
ntibiteza gufatwa mu Gatumba nuko abari ahantu hose amazi ashobora gushika bose bakungwayo bakaja amazi adashobora gushika ndabwo ko bizakugora kumva mugabo niyo nyishu irama kandi izoshika bidatebye nibaza ko abanyagatumba bakwiye kubyumva na bidavyose biriko bashyirahamwe ngo bariko batunze amafaranga kugira ngo bikingire zirya zose sinyishu zirama
ibibanza bitegekanijwe kw'abanyagatumba barahategwa n'imyuzurira abazimurirwamwo bikaba bimaze gutororokanywa muri komine Muwimbi hari kibanza kingana na hektari 10 muri komine Kabezi hari kibanza kingana na hektari 5 turi mu ntara ya Bujumbura mu ntara ya Rumonge naho hakaba hari kibanza kingana na hektari 5 nyene kuko ubushikiranganje bwa mbere bwa leta y'u Burundi bubimenyesha
urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 90.4 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Impunzi zo mu nkambi ya Nakivale muri Uganda zifatira ifashanyo muri banki ugahunda yatangiye kugira ngo impunzi zibone amafaranga y'ifashanyo atangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM umunyamakuru Ignashosi Bahizi yasuye inkambi ya Nakivale
Ndahera hitwa Base Camp niho hari ibigo bitandukanye by'ubuyobozi bw'inkambi y'impunzi ya Nakivale aha kandi niho hari ibiro bya leta izicumbikiye umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi UNHCR n'indi miryango itabara imbabare ni ahantu bigaragara ko hateye imbere kurusha ibindi bice by'inkambi kandi hari n'izindi serivisi nk'amaresitora amaduka amasoko n'ibindi hafi y'ibiro bya UNHCR hari ishami rya Equity Bank kandi hano niho nasanze abakozi b'iyo banki bafashe impunzi zaje kubera impamvu zitandukanye zirimo kureba niba amafaranga yaba yageze ku makarita ziyafatiraho
Kwari twaje mu kibazo cy'agakade kanze gusohora iseni naje rero kugira ngo bampindurira kandi kari buzisohore kuko bambwiye ngo kandi karapfuye.
Nibihe bibazo mukunze guhura nabyo mu gufata amafaranga kuri kade?
Hari igihe umuntu azagasanga amashanyarazi yahagaze ugasanga nyine ntibari bugukorera ugasubirayo bigagusaba kuzagaruka. Ugasanga rero nubundi ni ibibazo nanone wongereye kuri bya bindi wari ufite.
Izi mpunzi zaje kubikuza amafaranga y'ibiribwa ya buri kwezi afite agaciro k'amashiringi ya Uganda 12,000 angana n'amadolari 3. Benshi barinubira ko ari amafaranga make cyane yo gutunga umuntu kwezi, ariko nta kundi bagomba kuyafata.
Ya bitewe nuko icyo hawe nago kigaya tuyakira uko bayaduhaye na kina tumare adufasha buceya ariko na kina tumare gihagisha urebye
ubu ngubu zisaduhembwa 12,000 by'amashiringi tuyabonamo ufite kura ayishyura kura yonyine sasigaye no kwibeshaho.
Aho ni imbere muri banki ninjiye mu nsanga abakozi bafasha impunzi, ariko bamwe ntabwo bari bishimye kuko batashoboraga kubona amafaranga ku makarita yabo.
Twari gufata amafaranga
ari hari bababwiye ko arimo
baratubwiye ngo tube dutegereje ntabwo turabimenye ko nimba hari nimba atanari.
Mama muraho?
Nawe neza? Nawe narashaka amafaranga y'abana b'ishuri bamwe ngo mbe ndinsenga ariho.
Utetse gufata angahe?
Ayishuri ubu najyaga mfata imitwaro itandatu ku mwana umwe. Oya, nafashe bari bampaye iy'umwana umwe ubushize.
Iy'umwana ni 60,000?
Imitwaro itandatu ni bari bampaye ubushize, ubu nibe bari bampaye imitwaro 300. Nari kuguramo nyine udutabo tw'abana kubarihira baba baraduhaye, baba barabasangiza ku ishuri.
Mama muraho? Serivisi bagukoreye hano?
Ntago bankoreye. Nagombaga gufata iseni kuwa kane ndazibura. Nza hano rero kuwa gatanu. Kuwa gatanu aho ndazibura. Barambwira ngo ni ntegereze none naringarutse.
Ubwo se iyo ugiye ukagaruka ukagenda ukagaruka biba bitagutera igihe n'amafaranga n'ubundi?
Nyine uti igihe nyine ariko nta kundi wabigenda. Ahangaha twagombaga kuza kubibaza n'ahandi kuko ku bajenti bandi baraduhakaniye ko ntaziriho.
Iyi mpunzi yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo akaba n'umukozi wa banki yasobanuye ijwi rya Amerika uburyo amabanki yafashije impunzi ndetse n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi ritanga amafaranga aho gutanga ibiribwa.
Baduhaga impungure z'ibigori, duhe ibishyimbo, noneho wagera aha ngaha ugasanga bene wacu bavuye i Burundi bishakira igitoki, abavuye mu Rwanda bishakira igitoki, abasomali bashaka umuceri wa bezimate spaghetti biza kuba ikibazo bagatangira kubigurisha kubera ko atari byo washakaga ukagurisha ukabona amashiringi ukagura icyo washaka. Noneho rero baza kwiga kuri icyo kibazo ni gute bakibonera igisubizo, bazanaho igisubizo cy'uko bajya batanga amashiringi binyuze muri banki. Icyo byahinduyeho cyane cyane ni imibanire yacu n'abatuyobora, kuko twagiraga ikibazo wajye kugurisha ibigori byawe bakaza bakabikwamura nta burenganzira ufite bwo kugurisha imfashanyo baguhaye kandi wowe utari bubirye. So icyo kibazo cyarakemutse burundu. Ubu no munsi baraguha amashiringi ukagenda ukagura icyo ushaka wowe gina urimenya.
Umuyobozi w'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi muri Nakivale Bwanda Santo Asimwe avuga yuko nabo bazi neza ko amafaranga baha impunzi ari make cyane atashobora gutunga umuntu ukwezi kose, ariko ngo niyo bafite yonyine kuko ibihugu bitanga ayo mafaranga byarayakase kandi umubare w'impunzi akaba wiyongera buri munsi. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: icyo umuntu azarya Imana irarigishaka. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.
Zaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha.
tugere ku mutima tubifurije kuramba
komeje gutega matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mukanya gato ni kiganiro cy'umuziki hano ku ijwi rya Amerika Jeffrey Mutagomba mwari